Mananya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri studio ya 18 muri kumwe na Joy Diane Nininahazwe ndongo ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Ishami mpuzamakungu riharanira ubwigenge bwa kiremwa muntu Amnesty International risaba irekugwa ryamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru cigenga mu Burundi arico iwacu.
Cela nous préoccupe beaucoup que ça se passe juste quelques mois avant les élections de 2020.
Uyu numushakashatsi ku bibazo by'u Burundi n'u Rwanda muri Amnesty International Rachel Nicholson asigura ko ikiraje ishinga Amnesty muri dosiye y'amakuru ba iwacu ariko bafashwe imbere y'amatora ya 2020 barasaba irekurwa ryabo. Iyo nkuru uco kimwe n'impinduka zaraye zibaye mu bagize leta y'u Rwanda ni mukanya isase mube hafi y'amaradiyo yanyu. Ibiro by'umukuru w'igihugu aha muri Leta Zunze Amerika birashigikira ingingo ya Perezida Donald Trump yo kugabanya gushika ku 18,000 impunzi zizokwakirwa mu mwaka wa 2020, no kuvuga kugabanya kugera ku 78% ku ijana ugeranije igitigiri ntarengwa cari carashinzwe na leta ya Barack Obama yabanjirije Trump. Wahoze ari cegera ca Perezida Barack Obama ari mu barondera gutorwa mu 2020 Joe Biden ku munsi wa Mungu yaraneguye iyo ngingo ya Trump yo kugara kw'imiryango impunzi zihunga ubwicanyi. Leta ya Trump isigura ko hari imirwi y'impunzi ariko izohabwa amahigwe menshi kurusha abandi kugira ngo baronke ubuhungiro ngaha mu 2020. Iyo migwi igizwe n'abatotezwa bahogwa amadini yabo abo muri Iraq bafashije abategetsi hamwe n'ibigo vya Amerika badasize inyuma abo muri El Salvador, Guatemala canke Honduras. Kuva kija ku butegetsi, Trump amaze kugabanya katari gake ibitigiri vy'impunzi zemererwa kwinjira muri Amerika. Igipolisi cha Uganda chareye kimajaguye ivyuka bikoroza amoso zimirwe yamenyesha makuru bari mu myerekano yo kwiyamiriza igikenye gikoreshwa na polisi y'ico gihugu. Amenyesha makuru baharugwa kugera kuri 50 bari bakoraniye ku murwa mukuru Kampala berekeza ku kigo c'igipolisi bongera batanga urwandiko ku mukuru wa polisi. Ubwo rwandiko rwasaba abategetsi gukora amatohoza no guhana abapolisi bagigwa no guhohotera amenyesha makuru. Aha tuributsa ko mu ndwi iheze polisi ya Uganda yakubise amenyesha makuru bane bariko bakurikirana imyerekano kuri kaminuza y'Imakerere biyamiriza iduzwa ry'amafaranga y'ishure ku bice bigera kuri 15 ku ijana. Leta Zunze Amerika zatangaje ejo kuwa mbere ko zarungikira urwandiko ishamwe mpuzamakungu ONU rumenyesha ko izova amasezerano y'i Paris ku bidukikije n'amasezerano yasinywe mu 2015. Perezida Donald Trump yafashe iyo ngingo asigura ko ayo masezerano y'i Paris ari umutwaro ku mashamwe ya Amerika akora ubudandaji abakozi hamwe n'abatanga amatagisi. N'amasezerano Amerika yagiriza korohereza ibindi bihugu ariko akabangamira ubutunzi bwayo. Amerika iza ubugira kabiri mu bihugu birungika inyuka mu kirere inyuma y'Ubushinwa. Hari n'intambara hagati ya Amerika n'Ubushinwa yo kumenya bande bokora iki. Mu gihe cyo kwiyamamaza, Perezida Donald Trump yavuga ko arwanya ayo masezerano y'i Paris yatewe ku mukono n'ibihugu byose. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 35, 31 na 41. Ku mugoroba turi kuri metero 19 na metero 22. Ahandi mu ijwi rya Amerika mukunda ni kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com, adresi ya Facebook yacu vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ari ho munyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahe ikaze mu Rwanda ku mugoroba w'ejo kuwa mbere umukuru w'igihugu Paul Kagame yarakoze impinduka mu bagize leta ndetse no mu bategetsi ba gisirikare y'ico gihugu mugenzi wacu Eric Bagirubusa aratubwira impinduka zabaye
Izi mpinduka umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yakoze muri guverinoma ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere zirashingira ku bubasha ahabwa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo mu 2003 nk'uko ryavuguruwe mu 2015 cyane cyane mu ngingo yaryo y'116 muri izi mpinduka haboneka ko habayeho guhindura imyanya y'ubutegetsi ndetse no kongera amasura mashya muri guverinoma ku isonga Perezida Kagame yagize Bwana Vincent Biruta Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane n'umwanya warusanzweho Bwana Richard Sezibera umaze igihe atagaragara mu ruhame bivuga ko arwa Bwana Biruta utegeka ishyaka riharanira demokarasi n'imibereho myiza PSD ribwa mu ntege ishyaka FPR inkotanyi riri ku butegetsi ari mu bamaze igihe kinini muri guverinoma nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 uyu mugabo w'imyaka 61 y'amavuko ahawe gutegeka minisiteri y'ububanyi n'amahanga avanywe muri minisiteri y'ibidukikije iyo minisiteri y'ibidukikije nayo yahawe madame Jeanne d'Arc Mujawamariya wa ambasaderi w'u Rwanda mu Burusiya Bwana Biruta simbuye Bwana Richard Sezibera ku mwanya wa Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane nyuma y'amezi atagaragara mu ruhame hari amakuru yakunze kuvugwa haba mu binyamakuru bya Uganda byegamiye ku butegetsi bw'icyo gihugu bisa n'ibiterana amagambo n'iby'imbere mu Rwanda nabyo byegamiye kuri leta ko wari Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane yaba yarahumanijwe Ayo makuru ariko haba ku ruhande rwa leta ndetse n'umuryango wa Sezibera baryumyeho icyakora leta yo yavugaga ko izagira ikitangaza igihe n'ikigera Ikiri kuvuga mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu nuko byemejwe ko yaba yasimbujwe nyuma y'igiharwaye avuye kuri uyu mwanya agaragaye gake mu ruhame nabwo biboneka ku mbuga nkoranyambaga hagize nk'amagambo make agaragara ku rukuta rwe rwa Twitter Bwana Sezibera ashyirwa mu b'imbere bashobora kuba batamaze umwanya munini kuri iyi ministeri Muzindi impinduka zikomeye kandi umukuru w'u Rwanda yakoze muri guverinoma yagaruyemo ministeri y'umutekano w'imbere mu gihugu iyi ministeri yari imaze imyaka itatu ikuweho yashyizweho General Patrick Nyamvumba wari umaze imyaka igera muri itandatu ari umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda uyu mugabo w'imyaka 52 y'amavuko arafatwa nk'urangaje imbere abagize amaraso mashya muri guverinoma ni ku nshuro ya mbere kandi mu myaka 25 ishize iyi ministeri y'umutekano w'imbere mu gihugu ihawe kuyoborwa n'umusirikare Depute Shehe Musa Fazili Harerimana niwe wayiherukaga aho yayitegetse imyaka 10 abasesengura ibintu hafi basanga byari ngombwa ko iyi ministeri yongera kugaruka bashingiye ku kuba inshingano zayo zari zarimuriwe muri ministeri y'ubutabera bakavuga ko Bwana Johnson Businge utegeka ministeri y'ubutabera icyarimwe n'intumwa nkuru ya leta yarafite inshingano nyinshi kandi zitoroshye ikindi ababikurikiranira hafi bavuga nuko hagiye humvikana ibitero shuma ku Rwanda byagiye bitwara n'ubuzima bw'abantu kenshi mu bice bitandukanye by'u Rwanda cyane mu majyepfo n'uburengerazuba muri iyi myaka itatu nta ministeri y'umutekano w'imbere mu gihugu yariho icyari ministeri ya siporo n'umuco nayo yahinduye isigamo inshingano za siporo gusa uwashyizwe muri uwo mwanya nawe ni mushya madame Aurore Mimosa Munyangaju wari usanzwe ari umuyobozi wa sosiyete y'ubwishingizi sonarwa icyarimwe n'umuyobozi ushinzwe ubugenzuzi mu nama y'ubutegetsi y'igihugu y'imari kopedu Ministeri y'urubyiruko nayo yongeye imishingano z'umuco maze ba ministeri y'urubyiruko n'umuco yahawe madame Rose Merimbabazi wategekaga ministeri y'urubyiruko kuva mu 2017 Perezida Kagame kandi yashyizeho abanyamabanga ba leta abo ni Bwana Edouard Bamporiki wari ukuriye itorero ry'igihugu yagizwe umunyamabanga wa leta muri ministeri y'urubyiruko n'umuco hari kandi umunyamabanga wa leta muri ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu ushinzwe imibereho myiza y'abaturage madame Nyasiyene Nyirarukundo wari usanzwe ari umudepite mu nteko ishinga amategeko ikindi kigaragara tutabura kubabwira nuko umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu gishwa nama rw'inararibonye yagizwe umusaza Tito Rutaremara uyashyirwa mu nararibonye z'ishyaka FPR inkotanyi riri ku butegetsi n'umwanya wahozeho mu bwandi ya Muremye Auguste uheruka gutorwa gutegeka inteko ishinga amategeko umutwe wa Sena impinduka ntizabaye muri guverinoma gusa ahubwo zagize no mu gisirikare cy'u Rwanda RDF ku isonga haraza General Jean Bosco Kazura wabaye umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda uyu biboneka ko yasimbukijwe mu ntera ku bijyanye n'amapeti ya gisirikare kuko yari general General Major mbere yuko agirwa umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. General Fred Bingira warumaze igihe kibarirwa mu mwaka atagaragara ku mwanya w'umugaba mukuru w'ingabo zavuye ku rugerero cyangwa ingera gutabara, yongeye guhabwa uwo mwanya yariho kuva mu 2010. Yawusimbuyeho Lieutenant General Jacques Musemakweri. Umugaba w'ikirenga w'ingabo kandi yafashe Lieutenant General Jacques Musemakweri wari umugaba mukuru w'ingera gutabara, amuha kuba umugenzuzi mukuru mu ngabo za RDF. Yagize General Major Nosa Kabanda n'umugaba mukuru wungirije w'inkera gutabara aho agiye kungiriza General Bingira. Muri rusange ndetse n'izindi mpinduka tutavuze zabayeho mu gisirikare ahanini zishingiye ku guhabwa imyanya y'ubuyobozi no kuzamurwa mu ntera za gisirikare. Akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Kibagira ubusa urakenuye tukiri ku makuru avugwa mu Rwanda. Abashingamateka batandatu bo mu nama nshingamateka y'Ubwongereza bandikiye Perezida w'u Rwanda Paul Kagame bamusaba irekugwa rya General Frank Rusagara na Colonel Tom Byagamba. Ndi kumwe na mugenzi wanje Venuste Nshimiyimana mu biro by'ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza yakurikiranye ino nkuru. Venuste, amahoro ngaho i Londres.
Diane ndahazwi ndabasuhuza.
Ibikubiye muri iryo kete ryabo bashingamateka batandatu n'ivyahe.
Umva uko abo badepite uko ari batandatu barangajwe imbere na Baronesse Disuza wigeze ndetse no kuyobora inteko nkenguza amateka y'Ubwongereza batangiye baruwa yabo batangiye bagaragariza Perezida wa Repubulika ko batewe impungenge no kubona General Frank Rusagara na Tom Byabagamba bakomeje gufungwa, bibukije umukuru w'igihugu ko abo bagabo bombi bahesheje u Rwanda ishema mu mirimo bakoze. Bibukije kandi ko ku itariki ya 31 Werurwe muri 2016 ariho bahamwe n'icyaha bari bakurikiranyweho icyaha cyo gukwirakwiza impuha zigamije kwangisha rubanda ubutegetsi no kugambirira guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda. Kuri ibyo byaha nk'uko byibutswa n'abadepite babongereza ngo hiyongeraho guhisha nkana ibimenyetso byagombye gufasha ubugenzacyaha kimwe n'icyaha cyo gusuzugura ibendera ry'igihugu Colonel Tom Byabagamba akurikiranyweho. Abo badepite rero kandi banibutsa ko nubwo Rusagara yari umusivile bitabujije ko yakiriwe urubanza n'urukiko rwa gisirikare maze agakatirwa imyaka 20 y'igifungo. Uwo ni General Rusagara, naho Colonel Byabagamba we yahawe imyaka 21 ndetse no kwamburwa impeta za gisirikare. Aho rero nk'uko nabivugaga hari ku rwego rwa mbere mu rukiko rukuru rwa gisirikare. Aho rero niho abadepite babongereza bahera babwira Perezida wa Repubulika bati turi mubishimira iterambere ry'u Rwanda muri imyaka isaga 30 ishize, cyane cyane intambwe yatewe mu kubaka u Rwanda rwa bose nta uhejwe, batari ko dutewe impungenge no kubona urukiko rwarahaye ibihano bidafitiye aho bihuriye n'ibyaha abantu bigaragara ko bafite ibibazo by'ubuzima. Barandika bati duhereye ku mpamvu z'ubumuntu dusanga General Rusagara na Colonel Byabagamba bakwiye kurekurwa kubera ko gukomeza kubafunga kandi bafite indwara bagombye kuba bivuriza hanze biwongerera ubumuga. Bakibutsa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ko General Frank Rusagara yagize ibyago agapfusha umufasha we ari muri gereza abana bagasigara bonyine, bakaba batifuza rero kubona umubyeyi wabo akomeje gutikirira muri gereza.
Hambavu izo mpungenge muri make barasaba iki? Bavuga ati koriki koriki nica.
Umva Diane, cyo nakubwira nuko barangiza ibaruwa yabo basaba ko Frank Rusagara na Tom Byabagamba barekurwa, bagasaba Perezida wa Repubulika y'u Rwanda bati kurekura abo bagabo bombi bizagaragariza Ubwongereza ndetse n'amahanga yose ku Rwanda rugirira impuhwe abagororwa barwaye kandi bafunzwe igihe kirekire. Ahangaha nakwibutsa ko u Rwanda ruri mu muryango wa Commonwealth, umuryango uhuriweho n'ibihugu 53 bivuga icyongereza. Uwo muryango ukaba muri 2013 waremeje amahame ngenderwaho charter mu izina ry'abaturage b'uwo muryango, asaba buri gihugu kiwugize kubahiriza amahame ya demokarasi, uburenganzira bwa kiremwamuntu, kwishyira ukizana no kutaniganwa ijambo ndetse no gushimangira ubutegetsi bugendera ku mategeko. U Rwanda rero kandi rukaba rwitegura kwakira umwaka utaha mu kwezi kwa gatandatu gatatu inama 26 y'abakuru b'ibihugu n'abaza leta bo mu ryango nkaba hano nakwibutsa Diane kandi ko mu kwezi kwa 12 muri 2017 akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe abafunzwe bazira kamama kari kemeje ko General Rusagara ndetse na Colonel Tom by'abagamba bafashwe mu buryo budakurikije amategeko mpuzamahanga maze gasaba ko barekurwa kandi rero si ubwa mbere abanyamahanga basaba leta y'u Rwanda kurekura imfungwa za politiki mu kwezi kwa 9 umwaka ushize Kizito Mihigo na Victoire Ingabire barekuwe bahawe imbabazi na Perezida wa Repubulika naho umunyapolitike Diane Shima Rwigara n'umubyeyi we Adeline Rwigara barekuwe by'agateganyo mu kwezi kwa 10 maze mu kwa 12 urukiko rukuru rubagira abere icyo navuga nuko Frank Rusagara na Tom Byabakamba ibyo baregwa barabihakana bakavuga ko bishingiye kuri politiki nkuko bazira ababo bahunje batagicana wa kana leta y'Ikigali cyo navuga nanone mbere yo kurangiza Diane ninahazwe nuko urubanza rwabo rwapfundikiwe mu kwezi kwa 9 uyu mwaka rukaba ruzasomwa mu cyumweru gitaha ku itariki ya 15
urakoze Gose Venuste Nshimiyimana ngaho mu biro by'Ijugi Amerika i Londres mu Bwongereza Ijugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tumira mate gatonya hama makuru ku Burundi Ishami mpuzamakungu riharanira ubwigenge bwa kiremwa muntu Amnesty International risaba ubutungane bw'u Burundi kurekura amenyeshamakuru bane b'ikinyamakuru cigenga iwacu n'umushoferi wabo Amnesty International ivuga ko bazira umwuga wabo naho umushikiriza amanza kizigenza w'intara ya Bubanza aherutse gushikiriza ko badakurikiranwa nk'amenyeshamakuru hagataho ekwije kwa mbere ku muhingamo w'abashingwa amanza babo barungururije ingingo yo kubagumiza mu munyororo eroje wirika neza Ijwi rya Amerika muri Nairobi Kenya adufite ibindi kwino nkuru
Aganira n'Ijwi rya Amerika mushakashatsi ku bibazo vyo Burundi n'u Rwanda muri Amnesty International Hashan Colson yavuze kwishira hamwe akorera risanzwe rihanye ubwigenge bwa kiremwa muntu byatunguwe rwose nihagarikwa hamwe n'ifungwa ry'abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru cigenge iwacu hamwe n'umushoferi wabo asigura ko akazi bariko barakora ari umwuga bemerewe n'amategeko y'igihugu
les informations que nous avons le travail qu'ils étaient en train de faire c'est exactement le travail que il faut attendre des journalistes
amakuru dufise nuko igikorwa bariko barakora ari cyo kwitega ku munyamakuru wese ni gikorwa cyiteka cyo kurondera amakuru ku rubuga kwirabira ubwawe izabaye hanyuma ugaha abantu inkuru itohoje abantu barafite uburenganzira bwo kumenya amakuru kandi bariko bakora ico gikorwa gihambaye cyo kubibamenyesha Kumusi wakana wendu weheze ya mshikiza manza kizigenza wa Republika ya Vuze kwa amenyesha makuru wiki nyamakuru chigengi wachu no mchoferi wabo latafa shwe hii sunzwe kwa amenyesha makuru. Mwitangazo wa soho yesi vese nyandwi ya siguye kuibza hawa kulikila nwako babibazu wa ngundi munu wese kukiti chumu umge. Muri Amnesty International basangibi bitagira ishingiro.
Oui, nous avons vu le communiqué de presse du procureur général de la République disant que ceux qui ont été arrêtés c'était pas en tant que journaliste. Mais le communiqué continue à décrire les actions pour lesquelles ils sont
Nico, twarabonye itangazo ry'umushikiriza manza kizigenza rivuga ko abahagaritswe batafashwe nk'abanyamakuru ariko iryo tangazo nyene rikomeza ryerekana ibyo baregwa. Ku bwacu rero ibyo bagirizwa bibone kaneza ko ifatiye ku bikorwa by'umunyamakuru ntidutahura ukuntu bavuga ngo ntibafashwe nk'abanyamakuru twibaza kwifatwa ryabo ryatewe n'ubushake bwo gucunga inkuru zishobora kumenyekana kubiba mu Burundi ubu tumaze imyaka tubibona ingene itangaza makuru ricungerwa ibinyamakuru byigenga byarasambuwe amenyesha makuru barirukanwa abahanya gateka kazi na muntu barahunga igihugu twarabonye kwibisata mpuza makungu amaradio mpuza makungu ha BBC n'Ijwi rya Amerika umugwi w'amatohoza wabonye leta idashaka ko bakorera ku uga ibi byose ni ifatwa rya amenyesha makuru zerekana neza ko leta ishaka gucungera inkuru zose kubiba mu gihugu
avec cette nouvelle arrestation ça nous renforce dans l'image que le gouvernement veut contrôler toutes les informations sur ce qui se passe dans le pays
hagataho abashingwa manza bunganira amenyesha makuru n'umushoferi wabo kuri uwa mbere ku muhingamo barungururije ingingo ya sentare nkuru ya Bubanza yo kubagumiza mu munyororo Maître Clément Leterakiza umwe mu babunganira yavuze ico biteze inyuma yo guhi birego mu camanza w'inyungururizo muri sentare isubiramo imanza ya ntahangwa mu buraruko bwa Bujumbura.
Cyo bisigura nuko twituye mu camanza w'inyungururizo kugira ngo ashobore wewe kukosora ingingo twaneguye kuko twungururije ingingo ya sentare nkuru y'igihugu bubanza yabagumije mu munyororo ko twari twasabye yuko yobarekura na cyane cyane ko bagifatwa umushikiriza amanza yabapfunze atararonka byo kuri cyemezo bikwiye nk'uko amategeko abitegekanya kugira ngo ashobore kubara bakumi rero twaraburanye mu ntayo mwiherero turerekana yuko tukuri abo bantu bakuye kwitegenza nimba ari cyo ubutungane bwo shishikara abo bakurikirana ko mugabo bakurikirana kwitegenza kuko dufatiye kuvyo umushikiriza amanza ariko arabagiriza nivyo ariko aratanga nk'ivyemezo twarabona ko bidakwiye nk'uko amategeko abivuga none rero duheje kwitura mu camanza w'inyungururizo mbere ya sentare isubiramo imanza ya ntahangwa turizera yuko azokosora agafata ingingo yo kubarekura ingingo izova muri sentare isubiramo imanza ya ntahangwa ishobora kuba ari ingingo izoba ibatezuriye ivyo tuzobikenguruka ariko bishitse sentare isubiramo imanza ya ntahangwa igafata inkingi ihejeje gufatwa na sentare nkuru y'igihugu ya bubanza ico gihe tuzoshishikara dusaba yuko bahamagarwa mu ntayi cyese kugira ngo tuburane mu idonide kuko nicyo kizoba gisigaye turizera rero yuko tutazoshikaye
mu kurindira inyishu nikaho sonasanga hari n'ikindi kintu giteye amakenga kurusha.
Cela nous préoccupe beaucoup que ça se passe juste quelques mois avant les élections de 2020. Il nous semble que cela c'est.
Ibi bituraje ishinga kubona biba amezi make imbere y'amatora y'ibihumbi 2020 bimeze nk'urukurikirane rw'ibyabaye kuva haduka indyane mu 2015 nta gahengwe namba ahubwo iz'ubwigenge bwo gushikiza ibyiyumviro biguma byunyuka biteye ubwoba kubona iriburabuzwa rishasha ry'ubwo bwigenge hamwe n'ubwitangazamakuru iminsi mike imbere y'amatora. Dusaba ubutungane bw'Uburundi gukora akazi kabwo neza nta tegeko na rimwe ibi byagirije ibishingiyeko. Abanyamakuru bane b'ikinyamakuru cigenga iwacu n'umudereva wabo haheze indwi zibiri bafashwe bari baroye muri komine Musigati intara ya Bubanza mu Burengero gukora ku nkuru yo gutana mu mitwe hagati y'abantu bitwaje ibirwanisho bari baje baturuka muri Kivu y'Ubumanuko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'inzego z'umutekano. Icyariho cy'umushikiriza amanza muri iyo ntara bafungiwemo yabagirije gukorana n'abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Eroje Wirikaneza, Nairobi, Ijwi ry'Amerika.
Eroje Wirikaneza, urakenuye ku Burundi kandi urwego rushinzwe gutunganya amatora seni rutangaza ko abarundi bazoja amatora yo mu 2020 bahawe iminsi ine yo kwiyandikisha kugira ngo bazemererwe gutorwa, no kuvuga kuva itariki ya 9 kugeza itariki ya 12 z'ukwezi kwa 12. Bamwe mu banyepolitike ejo bari bitabiriye inama y'umurwi ujeje gutegura amatora seni Ibujumbura basavye ko iyo minsi iyo kongerezwa inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika riciye ku banywanyi bayo mu Burundi muregezaho na mugenzi wacu ari Kigali mu Rwanda Désiré Hatungimana.
Igikorwa cimanikwa gy'intunde ryabiyandikishije mu matora hamwe n'iciyandikwa ry'abashasha nivyo bitunganijwe gukogwa mu minsi ine y'indwi igira kabiri y'ukwezi kwa 12 byatangujwe n'uburongoye umugujejwe gutegura amatora seni mu nama yo kuri uwa mbere yagiranye n'abegwa n'amatora bose bari mu gihugu. Jocelyne Bucumi ahagarariye ishyirahamwe Fontaine Isoko abona ko iminsi ine yatanzwe kugira izorangurwe mu icyo gikorwa ari mike.
Ikiringo ni gito cyane ku cyifuzo kwari uko hari hakwiye kuba gutandukanya imanikwa ry'intonde ntibivangwe no kwandika abashasha kuko biracuragiza abantu. Turazi yuko nko mu bakenyezi hariho benshi usanga batazi no gusoma, twara igihe kinini cyane rero bintu bimwe yojana no kumanika izo ntonde bagatanga umwanya ukwiriye abarundi bose abenegihugu bose bashobore kugirirwa amahirwe cabira ayo matora.
Abandi nabo babona ko iyo minsi ari mike bafatiye no ku mwanya w'itangwa ry'ikarata karangamuntu. Umukuru Unani Kodipe avuga ko muri rusange icyo gikorwa gitwara umwanya munini.
Igihe cy'ibwirwa shingiro ndibuka abantu bariko baraza kurondera za karangamuntu barinze baheza abantu badaheze abarundi bamenyereye kuza kurondera karangamuntu ku munsi wanyu none iyo minsi mutanu abo bantu bose bazaba biyandikishije.
Isoko ry'Ijwi rya Amerika kuri iyi nkuru rivuga ko muri rusange abitabye inama basa n'abakumiriwe n'iyi minsi yatanzwe kugira abazotora bashobore kwiyandikisha bose. Mu mugambwe CDP babaza nimba seni yari isunze igitigiri gitarandikwa.
Iri genekerezo mwatanze ryo kuva ku itariki 9 gushika kuri 12 z'ukwezi kwa 12 mwoba mwaritanze mwisunze ibiharo mwa mwarakoze mwamuzi gitigiri cy'abantu batiyandikije kuno rwabangana
urongoye umugujijwe gutunganya amatora Pierre Claver Kazihise yatanze inyishu kuri ibyo bibazo byose avuga ko ku ruhande rwabo iyo minsi yakwa kuba myinshi agereranije n'ibibanza by'iyandikiro
iminsi ne ni minsi ikwiye neza kumbure abakekeranya n'abatazi ibiharo twakoreye ko kuko nanone twaravye abakeneye kwiyandikisha ibibanza byo kwiyandikisha ngene bingana karaba niyo minsi batanze tanga ko ahubwo abiyandikisha ari bake cyane ku kibanza kimwe kimwe mugabo ni byiza yuko tubaha iminsi nk'iyo twabahaye kugira ngo n'ubukere umunsi wa mbere haronke iyindi minsi ibiri itatu iyandikisha
abarundi berekewe n'iyo yandikwa ryo matora ora batitavye ayibwirizwa shingiro ryo kumwaka uheze baba bamajanane abona bose ni ivuga ko arabatahutse bava hanze y'igihugu naye bari ku ntonde ziriko zirategurwa kuzomanikwa barugwa ku miliyoni 5 n'amajana 2 ibibanza byandikwa navyo bikaba bigera ku 3,800 n'indwi mu gihugu cyose
Desire Hatungimana arakoze kudusomera iyo nkuru ijwi ry'Amerika ryateguye gifashishije abakunzi bayo mu Burundi kuko tutacemerewe gukorana n'amenyesha makuru bacu bari mu gihugu c'u Burundi inkuru imwe ivugwa mu makambi mbere guhana gahindukira aho mu ikambi ya Murongo iri muri Republika iharanira Demokarasi ya Kongo havuga ubwiyongere bw'abubakanye bariko baratandukana kubera gukoresha nabi amafaranga inkuru irambuye na mugenzi wacu Vedaste Ngabo ari Murongo
Muri nkambi yo murungu imaze iminsi yakira impunzi nshasha ziba zivuye mu nkambi z'agateganyo zasange kavimvira ndetse na munge monge usanga hari abagabo cyangwa abagore babarahunze mu bihe bitandukanye bava mu gihugu cy'u Burundi ariko bagera muri iyi nkambi bagatandukana n'abo bashakanye bitewe n'imikoreshereze mibi y'amafaranga bahabwa n'ishyirahamwe rya PAM Jean-Claude Akizimana kimwe n'abandi bagabo batandukanye n'abagore babo bageze mu nkambi
umugore se kiribura cya 19 Obuje ku mugore sinjayo naje wiwanje ubu nijyamira iwanje hagati kinyoni kandi gitongo ndafise umugore n'abana twaravaye jese ngiriyo nja niyomba ubu ndi jyamiro ubu ndi mukwicwa n'inzara umugore yirirwa rajya nanje 19 ntimaze kwezi ese je ndi konda amuru mega twaravaye sijewe jenye ni hariho n'abandi ngaha mu nkambi ni ngorane gusa ugacusanga nk'umugabo yinjiriye ubundi mugore ubundi mugore afite itayi 9 ataye umugore witaye 2 ugacyo usanga wa mugore ataye nacyo yirengeje ko nacyo yimariye ni wa wundi azahavura n'igitenge cy'uzogenda ya magehehe mu Burundi abamuhunguye ugacyo usanga ni ngorane ziri mu nkambi
nkuko izi mpunzi zituye muri iyi nkambi zibyemeza ngo hari abagabo batabagore babo bakajya gushaka abagore bafite amafaranga menshi Minani Lokadi aragaruka kuri ibi bibazo byo gutandukana kw'abashakanye geze muri iyi nkambi
cyanya no kwa ukana urasangana umupfasoni mu rugo kwera kuri utuduhera turiko turaronka agize avuge gacusangana umugabo wiwe amutatagwe amakofi hama nawe umugabo agize agaca abona ibintu bijyanye n'urugo kwahukana agaca afata umudamu we nabi amufashe nabi hari gihe witura ubutungane gacusangana umupapa nawe ariviriyeho agiye ku bandi bagore ho bofashije umuryango ati aba bana twabarose tubafashanye n'uwo mudamu wanje aca bamutana akagenda kubaka kugenda gusanura urugo rw'abandi kandi guwe nawasize rusibye natwebwe uruhande runini abagore turafise amakose gusangana yapangishije nitaye n'umugabo atabizi akavuga ati angira gute ngo turi muri aseri ngo ntacho bangira
Iki kibazo cyo gutandukana ko bagabo n'abagore kiri muri iyi nkambi kigaragazwa n'ubuyobozi bw'amatorero akorera muri iyi nkambi aho bavuga yuko bwakiri ibibazo by'imiryango igenda itandukana bitewe n'imikoreshereze mibi y'amafaranga bahabwa n'ishyirahamwe rya PAM Samuel Mahoro ahagarariye amatorero ya Assemblies of God yo mu Rusenda na Murongo
Ibibazo by'imiryango rimwe na rimwe dukunda guhura nabyo ni ibibazo bashobora kuba bapfa utudukarte twa ratio twa scope gasanga nk'umugore afise umugabo akunda kuboregwa ya giye ya mafaranga yayo nonye canke ya gakarta ya gakotesheje ugasanga abana nibo basigara bari victime muri ico gihe rero turahamagara umugabo tukamwicarika tukamwereka ineza y'umuryango wiwe tukamwereka yuko abana ari kararera ari kazoza kiwe kandi ari kazoza k'igihugu canke ari kazoza k'isi yose kuko umwana tabari umwe rero muri ico gihe umwana ubuzima bwiwe bukeneye kubaho rero iyo tugiriwe ubuntu akatwumvira bigenda neza
umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya Murongwe bwana Remi Matias Bigirimana avuga yuko bagenda bakira ibibazo byinshi by'imiryango itandukana kubera ibibazo by'amafaranga ariko hari inama bagenda bahiyo miryango
nk'uburongozi turabandanya dukoresha dutanga inyigisho impanuro mu buryo butandukanye kugira ngo umuntu wese namba yamaze kubona neza kinjira muri ribanga ryo bati jengire nubakane nanaka kujya yishize muri uwo mwanya amenye ko umutungo w'urugo ari bo bose babiri n'abana mu kurondera iterambere ry'urugo
gusa biragoye kumenya umubare w'ingo zimaze gutandukana muri inkambi bitewe n'uko ari abatandukana nyuma y'igihe gito ugasanga bongeye kubana abandi nabo hari abava mu nkambi bakaja gushaka hanze y'inkambi Vedasengabo ku bw'ijwi rya Amerika imurongo mu ntara ya Kivu y'Epfo
Vedasengabo nawe urakenuye nuko rero ningaha duce dusozerera yakoze Macbile ya Biro yegeranije amajwi na ingenieur Adrius yamufashije muhinga bw'ivyuma je mumva kuri micro na Lidiane ni nahazwe ku izina rya bagenzi banje ndabike banure ndabifuriza kuranirwa mu vyo murimo vyose tuzongere ejo nkaho twahereye.